Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iriwe neza nshuti muduteza amatwi. Muri kumwe kuri micro na Fidel Niyongabo.
Muri kumwe na Aloyz Bigirimana kandi ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Cyane ariko tubonye uko hari ubutabera rwose ubundi kuri genocide yararenganaga abyishimiye aho twari nabimenyeshejeho mu rugo barabizi rwose Imana imufashe n'iriya myaka icyenda rwose azayirangiza nawe akwiye gutanga amashyi akayaha Leta y'u Rwanda.
Uwo ni umwe mu bagenzi ba Leopold Munyakazi. Munyakazi sentare yakuye ku ibyaha bya genocide imuhanisha umunyororo w'imyaka icyenda aho kuba Burundi. Turavuga no ku rugendo rwa president wa Mozambique mu Rwanda kubushikira nganji bujeje umutekano no gukingibiza mu Burundi. Uri kumwe n'ishira hamwe Oxfam vyatanguje muri commune Nyanzaraka umugambi w'ukinga no kugwanya ibiza hamwe n'amakuru y'inkino zitegekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda no mu Burundi. Dutangurire ku ncamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiza mu kanya ya gatoyi. Kubwi ibyatohojwe byashizwe habona no musiko wa gatanu byerekana ko president w'igihe cy'u Zimbabwe Emerson Mnangagwa ari imbere gatoyi y'uwo bahiganwa tavuga rumwe na leta Nelson Chamisa.
Iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riremeza ko Uburusiya bubandanya ibikorwa byabwo byo guhungabanya umutekano muri Amerika.
Inama nshingamateka y'igihugu cya Ethiopia yemeje no musiko wa gatanu itegeko rigirira imbabazi abatavuga rumwe na leta.
N'abanyepalestina batatu nibo bishwe n'abasirikare ba Israel mu migumuko yabereye ku rubibe icyo gihugu cya Israel gihana n'intara ya Gaza kuri uyu munsi wa gatanu.
Idoni dorero ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye kubwi ibyatohojwe byashizwe habona no munsi wa gatanu byerekana ko president w'igihugu cya Zimbabwe Emerson Mnangagwa ari imbere gatoyi y'ubahiganwa tavuga rumwe na leta Nelson Chamisa. Ni imbere y'amatora azoba ku itariki 30 zo ku kwezi kw'indwi. Ibyatohojwe biha Mnangagwa ibice 40%, mu gihe Chamisa afise ibice 37% vy'amajwi. Mnangagwa yari imbere ya Chamisa amanota 11 mu ntango zo ku kwezi kwa gatanu yamara muri iki gihe ari imbere y'iwe amanota 3 gusa, mu gihe hasigaye ibiri mu nsindwi zitatu imbere y'uko Abanyazimbabwe baja mu matora ya mbere kuva Robert Mugabe akuwe ku butegetsi. Hafi y'icya gatanu c'abatora baracagonanwa. Abantu 2400 babajijwe mu itohoza berekanye impungenge ku vyerekeye iharugwa ry'amajwi no kwivanga mu matora kw'igisirikare. Amatora yabaye imbere yaho muri Zimbabwe yaranzwe n'ubusuma, iterabwoba n'ubwicanyi ku ntwaro ya Mugabe yamaze imyaka 37. Amatora yo ku itariki 30 zo ku kwezi kw'indwi azohuza Emerson Mnangagwa wo mu mugambwe uri ku butegetsi ZANU PF na Nelson Chamisa wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change mu mfunyapfunyo MDC. Benshi mu Banyazimbabwe bibaza ko Mnangagwa ari wazotsinda amatora yimirije.
Tukiri muri Zimbabwe nyene sentare muri ico gihugu kuri uyu munsi wa gatanu yaciriye umunyoro w'imyaka 4 wahoze ari umushirangaji w'amasoko ntanguvu ku ntwaro ya Robert Mugabe inyuma yuko byabonetse ko yagiriwe n'ivyaha byo kurya ibiturire. Ibyo byashikirijwe n'ikinyamakuru co muri ico gihugu candikirayo Herald. Samuel Udenge w'imyaka 62 azofungwa imyaka 2 n'igice kuko ngo yamaze amezi 18 yigenza neza abaye wa mbere mu butegetsi ku ntwaro ya Mugabe aciriwe urubanza kuva President Emerson Mnangagwa ashikiriye ubutegetsi mu kwezi kwa 12 inyuma y'aho gisirikare gikuriye Mugabe ku butegetsi. Abashikiranganje batari bake bahoze muri leta ya Mugabe barahagaritswe ku vyaha byo kurya ibiturire mu mezi yakurikiye ikurwa rya Mugabe.
Muri Ethiopia inama nshingamateka yemeje no musiko wa gatanu itegeko rigirira imbabazi abatavuga rumwe na leta. Abantu 2400 muri bo bararekuwe kuva umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ashitse ku butegetsi. Iryo tegeko rigirira imbabazi abantu n'imigwi biriko bitohozwa canke abagiwe n'ivyaha vyo guhemuka, ivyaha bihungabanya umutekano w'igihugu n'abafashe inzira y'urugamba rukoresha ibigwanisho. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yara hayagijwe n'abakurikirana ibintu ku ngingo ziwe zigenewe guhindura uko ibintu bimeze muri iki gihe mu gihugu ciwe. Ethiopia yaranebaguye n'amashirahamwe haranira gateka ka muntu kunyifato y'ubunyamaswa y'inteko zijeje umutekano guta mu mvuto abatavuga rimwe na leta no kutarekurira abanyepolitike kurangura imirimo yabo mu mwidegembyo kuva shitse ku butegetsi mu kwezi kwa kane Abi Ahmed abanyororo ibihumbi n'ibihumbi bararekuwe harimwo abanyepolitike bakomeye batavuga rumwe na leta yaratangaje kandi ingingo zigenewe gutunganya gushasha ivyerekeye butunzi yongera agirana amasezerano y'amahoro n'igihugu kibanye ca Eritrea Abi Ahmed yagize gusubira kumvikana n'imigwi itandukanye itavuga rumwe na leta umugambi nyamukuru wa leta yiwe
Simbire hamuleta zumwe za Amerika umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza mu gihugu Daniel Coats ejo kuwa kane yongeye aravuga ko Burusiya bukibandanya bubangamiye umutekano wa leta zumwe za Amerika kandi ko hakwiye gukorwa intambwe kugira Burusiya bubuzwe guhungabanya amatoro y'abashinga amateka muri uyu mwaka yimirije ibyo yabivugiye mu kiganiro cyahuje abayobozi b'ibigo bijejwe amaperereza muri leta ya Colorado Coats avuga ko mu gihe bishoboka ko nibindi bihugu bishobora kuba bigerageza gukora nkuko Uburusiya nibwo ngo buza imbere mu kugaba ibitero ku buhanga ngurukana bumenyi muri Amerika no gucanishamwo abanyamerika hamwe n'ibindi bihugu bicuditse aremeza dakekeranya ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ariwe ari ku mutwe w'ivyo vyose Coats yemeye ko yatangaye yumvise amakuru avuga ko Perezida Trump ariko yitegurira gutumira Putin muri Amerika akavuga ko ibigo bijejwe amaperereza bizoraba ku kuntu urwo rugendo rushobora guhungabanya umutekano kandi ko bazobimenyesha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tukiri muri Amerika kandi abantu bashika kuri 17 barimo abana barafuye igihe ubwato barimo bwazama mu kiyaga mu ijoro ryo ku munsi wa kane bivanye n'igihuhusi kivanze n'imvura byagaragaye muri leta ya Missouri na ha muri leta zunze ubumwe za Amerika abategetsi bo mu gisagara cha Branson mu ikomine ya Stone byabereyemo batangaje kuri uyu munsi wa gatanu ko abantu bane bakironderwa kandi abandi ndwi batwawe kuvugwa Perezida Donald Trump mu butumwa yarungitse abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yahojeje imiryango hamwe n'abagenzi bashikiwe n'iryo sanganya muri iyo leta ya Missouri igisagara cha Branson kikaba kiri ku birometero 320 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara cha Kansas City ni igisagara imiryango hamwe na bamukirarugendo bahurumbira cyane iyo bagomba kujya kwinezereza Igisirikare cha Israel gitangaza ko indege ya Israel hamwe n'ibiduga bya gisirikare byateye intara ya Gaza kuri uyu munsi wa gatanu inyuma y'amasasu Israel ivuga ko yarashwe n'abasirikare ku basirikare bayo ni kurubibe umushikiranganji w'amagara y'abantu wa Israel yatangaje ko abanyepalestina batatu aribo bishwe igisirikare kivuga ko ayo masasu yarashwe abasirikare mu yindi myiyerekano mishasha yadutse ku rubibe Israel gihana n'intara ya Gaza Israel yaremeye ko izohasha bikomeye abagumuka ku rubibe imyiyerekano imaze amezi n'amezi ihabera Ubushakashatsi nabwo bwakozwe bwerekana ko abantu bashika ku miliyoni mu bumanuko bwa Ethiopia bahunze ingo zabo ku nguvu kuva mu kwezi kwa kane kubw'imishyamirano hagati y'amoko mu mazone ya Gedeo hamwe n'uburengero bwa Guji ubwo bushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM bwasanze benshi muri abo bakuwe mu ngo zabo barenga ibihumbi 800 babayeho ubuzima bubi cyane mu bigo bya Gedeo ni muri Ethiopia icyatumye iyo mishamirano ntikiramenyekana ariko havugwa ko amatati ku mbibe hamwe no kurondera ubwatsi hamwe n'amazi y'ibitungwa ari iyo mvo ituma amoko y'abagedeo hamwe n'abo mu burengero bwa Guji bacanamwo oye mikavuga ko benshi mu bakuwe mu ngo zabo baba mu miryango mu gihe abandi basabye indaro mu bigo nk'amashuri hamwe n'inyubako zitarahera
Mwandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Inyuma y'amakuru hirya no hino ku isi, dusimbire mu makuru ya karere tuyahere mu Rwanda. Perezida wa Mozambique ari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cy'u Rwanda, arashima ubudandaji buri hagati y'u Rwanda na Congo. Avuga ko Afrika ikwiye kuba isoko rifunguwe kubayibamwo kugira isoko rifunguwe kubayibamwo kugira iterambere ryayo ryihute. Mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana araduha inkuru y'idonido.
Perezida Philippe Nyusi yobora Mozambique uri mu Rwanda kuva ku itariki 19 kugeza ku itariki 21 z'uku kwezi kwa karindwi, arimo gusura ibice bitandukanye by'igihugu bifite ubusobanuro bwihariye ku Rwanda. Kuri uyu wa gatanu yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ku Gisozi, asura inzu ndangamurage ibumbatiye amateka y'u Rwanda mu Rukari Nyanza, asoreza ku mupaka muto uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi nka Petite Barriere. Ni wo mupaka wa mbere muri Afurika unyurwaho n'abantu benshi ku munsi, kuko unyurwaho n'abari hagati y'ibihumbi 40 na 45 ku munsi, ukaba uwa kabiri ku isi nyuma y'umupaka uhuza Amerika na Mexique wambukirwaho n'abasaga 100,000 ku munsi. Perezida Philippe Nyusi yavuze ko ubuhahirane no koroshya urujya n'uruza ku mupaka w'u Rwanda na Congo ari urugero rwiza ku bindi bihugu bya Afurika. Ati,
"You know, we are discussing now about opening the borders."
Turimo tuganira ku ngingo yo kugurura imipaka. Uru ni urugero rwiza rwerekana ko ku Banyafurika nta mbibi. Hano turabona ko Abanyarwanda n'Abanyekongo bagendererana mu bwisanzure, baragenda bagataha. Ubwo nibwo buzima bwacu nk'Abanyafurika. Dukeneye gufungura imipaka tugasangira ibyo dufite byose mu mahoro. Ndabona ko abantu bisanzura barishimye, harabona nagerageje gusuhuza abantu baratekanye.
Good morning, good afternoon and everything people. You know, if you seen you were safe.
Abaturage b'Abanyarwanda bo mu mirenge ikora ku mupaka bambuka bitabasabye urupapuro rw'inzira. Ni kimwe n'abatuye mu mujyi wa Goma, nabo bambuka bakoresheje amakarita ndangamuntu azwi nka carte d'enrôlement cyangwa carte d'électeur. Ku Banyarwanda bahawe udukarita bakoza ku byuma bagashyiramo n'igikumwe bikabaha agakarita kariho imyirondoro yabo, bakambuka batabanje kunyura ku mukozi ushinzwe abinjira n'abasohoka, uburyo buzwi nka automatic passenger clearance mu rurimi rw'icyongereza. Barabwishimira.
Ifite ikidufasha cyane kubera ko iyo uvuye Goma hari akumamaje bakabanzaga kontrola irangamuntu ya Rubavu, ariko iyo ufite kano ka immigration ko kubera ko ibiba birimo ndani bituta uca mu cyuma bigahita bikwihutisha utagiye ku murongo ngo basunika n'ibintu nk'ibyo. Mbese ikora mu buryo bubiri bwo kwihutisha imirimo n'uburyo bwa security.
Uburyo bwo guca nk'amanyanga mbese?
Ntabwo watrisha. Hano kano gakarita ka immigration ko iyo kira cyuma ikaguhaye hahita hasohoka ishetu yawe yanditseho izina ryawe ry'irangamuntu, ku buryo ko aho gatandukaniye na kariya ko nta zina riba ririho, batiraho kashe gusa kandi kashe yo gutisha byoroshye.
Mu bijyanye n'ubuhahirane n'ubucuruzi buciriritse, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niryo soko rikomeye ry'u Rwanda ugereranyije n'ibindi bihugu bihana imbibi narwo. Imibare yo mu mwaka w'ibihumbi 2017-2018 itangwa n'urwego rw'abinjira n'abasohoka yerekana ko umubare mbumbe w'iby'u Rwanda rwohereza muri Kongo bingana na toni zikabaka 53,000 zifite agaciro ka miliyoni hafi 29 z'amadolari y'Amerika. Iyi mibare kandi yerekana ko rwatumije muri Kongo toni zisaga 2,000,000 zirenga miliyoni 750 z'amadolari y'Amerika. Impuzandengo y'iby'u Rwanda rwohereza muri Kongo buri munsi bingana na toni 144 zifite agaciro k'2,079 by'amadolari y'Amerika, mu gihe rutumiza toni 6.5 zifite agaciro k'2,200,000 by'amadolari. Mu by'u Rwanda rwohereza muri Kongo cyane harimo amafu y'ingano n'ay'ibigori, inka n'andi matungo magufi, sima, matera n'amavuta, mu gihe rwo rukunda gutumiza y'amavuta ya soya, amasaka, imbaho n'ifu y'amata. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganza kuri iyo nkuru. Mu Rwanda ishami riburanisha imanza mpuzamakungu rya Nyanza rimaze gukuraho umunyororo wa burundu waciriwe mwarimu Leopold Munyakazi yagirizwe ibyaha bya jenoside. Yamara ryamwegetse ko icyaha cyo guhakana jenoside rimuciye imyaka 9 y'umunyororo. Ibindi turabashikirizwa na mgenzi wacu Asumta Kaboye.
Byari ibyishimo ku bagize umuryango wa Munyakazi bari baje mu isomwa ry'urubanza rwe. Bahise bahoberana na Munyakazi nyuma yo kumva ko ibyaha bya jenoside byose abigizweho umwere. Urukiko rwasobanuye ko abatangabuhamya bashinja Munyakazi bagiye bagaragaza kwivuguruza ndetse no kudahuza imvugo kandi bavuga ikintu kimwe. Umucamanza avuga ko amategeko ateganya ko ugushidikanya mu rubanza birengera uregwa. Iyi mpamvu ni nayo umucamanza yashingiyeho avuga ko ibyaha bitatu byaregwaga Munyakazi birimo ibya jenoside ubufatanye cyangwa gukora genocide n'icyaha cy'ubwicanyi bidahama Munyakazi Leopold. Umucamanzi yavuze ko ariko Munyakazi hamwe n'icyaha cyo guhakana no gupfobya genocide, iki cyaha ngo yagikoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yigishaga muri kaminuza. Mu biganiro yatanze muri iyo kaminuza yigishagamo, Munyakazi ngo yemeje ko ibyabaye mu Rwanda ari ubwicanyi hagati y'abene igihugu ariko butakwitwa genocide, nubwo yemeraga ko bwari indengakamere. Munyakazi avuga ko amagambo ye yayavuze nk'umushakashatsi ufite uburenganzira bwo kugaragaza uko abona ibyabaye mu Rwanda, ariko ko nta mugambi yari afite wo guhakana genocide. Urukiko rwo rusanga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo butaba impamvu yo gukora ibibuzwa n'amategeko, nubwo Munyakazi yahanishijwe igifungo cy'imyaka 9 ku bavandimwe be bari mu cyumba cy'urukiko basaga nk'aho Munyakazi agizwe umwere akaba arekuwe. Bagaragaje ibyishimo bikomeye ndetse bavuga ko mu kanya gato bari bamaze kumenyesha imiryango yabo itabashije kugera mu rukiko inkuru nziza yari iturutse mu rukiko rwa Nyanza.
Twabonaga ari ibintu bikomeye cyane, ariko tubonye uko hari ubutabera rwose, ubundi kuri genocide yararenganaga. Byishimiye twabimenyesheje mu rugo, barabizi rwose. Imana imufashe, n'iriya myaka 9 rwose azayirangiza, nawe akwiye gutanga amashyi akayaha Leta y'u Rwanda.
Imyaka 9 ntacyo twe tuyivuga rwose, ntacyo bitwaye. Icyo twishimiye nuko avuye ku byerekeranye no kumushinja ibintu bya genocide. Iriya ni icyaha wenda yakoze wenda atabitekereje neza, bikaba byaramugwiriye, ariko rero kugira ngo bakimuhanire twe turakishimiye nta kibazo.
Ubu murabyakiriye neza?
Turabyakiriye neza, ahubwo mutugiye neza, wenda mwazamusabira imbabazi kiriya cyaha naho mukacyoroshye.
Turabyishimiye cyane. Umuntu ashinjwaga genocide akaba bamukata imyaka 9 rero katwe burundu w'umwihariko, ni ubutabera bw'u Rwanda biragaragaza umurongo bugezeho.
Nubwo ari imyaka 9 ntacyo
bitubwiye, tuzatumusura apana kwa kundi bavuga ngo umuntu ushinjwa burundu w'umwihariko ngo nta mwegera, buriya bayi wacu tuzatumugera nk'uko amategeko abiteganya.
Munyakazi wishimiye cyane ko akuye icyaha cya genocide, ndetse akavuga ko abari baramugeretse icyo yise ishyano bari baramuhemukiye, yumvikanishije ko yiteguye kujurira kuko atishimiye igihano cy'imyaka 9 yahawe. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha ntabwo ari waje mu isomwa ry'urubanza, ndetse twagerageje kuvugisha umuvugizi wabwo ntitwamubona kuri telefone y'igendanwa. Leopold Munyakazi ni umugabo w'imyaka 67 yagejejwe mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2016 yoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisabwe n'u Rwanda. Mu mwaka wa 2017 nibwo urukiko rwa Muhanga rwamuhanishije igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, ibyaha yitaga ko ari ibicurano. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo.
Aba bandanya bakurikirana Ijwi ry'Amerika. Tubibutse ko mushobora kudukurikirana ku Ijwi ry'Amerika kuri Facebook radio yacu.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo, nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Burundi naho ubushikiranganje bujejwe umutekano no gukinga ibiza hamwe n'ishyirahamwe Oxfam batanguje muri komine Nyanzarake umugambi wo gukinga no kurwanya ibiza. Mu gihe komine Nyanzarake iri mu makomine abangamirwa n'ibiza, abanyagihugu basabwa kugira uruhara mu kwikingira. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Chris Munezero.
Komine Nyanzarake na komine Kayogoro mu ntara ya Makamba nizo komine zatowe mu kuzirangurirwemo umugambi wo gukinga no kugwanya ibiza, umugambi w'ubushikiranganje bujeje umutekano no gukinga impanuka hamwe n'ishyirahamwe Oxfam. Aho muri komine ya Nyanzarake impanuka n'ibiza bihaduka ni byinshi, ibyo bikemezwa n'abanyagihugu baho.
Nk'iki gihe cici keshi amashamba arashobora gusha, ibiti bigasha, ugasanga byinshi birahononekariye.
Umuyaga mwishi mwishi ugurura amazu, n'imvura ihomora imisozi. Uyu mwaka turimo nyene mu kwezi kwa kane ngaha harimo abanyagihugu bamwe bononekari w'ivyabo kubwo umwuzurire wa Tanganyika. Rero ni ukuvuga twebwe abanyagihugu nta nguvu zikwiye dufise zo kugira twikingire n'ivyo biza.
Ibiza n'icakorera amacinya bihora gusinzikaza abenegihugu, na cane cane tubonye bagira neza abantu bazo guhapfira cane.
Diodone Ntanago arongo y'umugambi wo gukinga no guhangana n'ibiza mu ishira mu Oxfam amenyesha ubu hageze yuko banyene gushikirwa n'ibiza bagira uruhara mu kwikingira
niba bagende gufata iyambere kugira ngo bagwanye ibiza bitera na cyane n'ibindi biziriza bisaba rero yuko abantu banza kumenya bati mbega ibiza birahari hanyuma bakongereza kende bahanahana inkuru mbega none bamaze kubimenya bari n'ubushobozi buhagije kugira ngo bashobore guhangana n'ibiza na cyane cyane muri izi zanzu ica nyuma nihinduka ry'inyifato na cyane cyane n'imitera inkuru ibintu byinge n'abantu boza baragerageza kubitsa amafaranga n'ibindi bibindi
mu bushikirangaji bujejwe umutekano no gukinga ibiza barasaba abajejwe intwaro gufasha kugira ngo uyo mugambi wo gukinga no kugwanya ibiza uranguke Melkiade Rucheke umunyamabanga mwishikira muri ubwo bushikiranganji ashikiriza ko rimwe na rimwe ibiza bishika mu Burundi biva kunyifato itabereye abanyagihugu ivyo bigatuma hari abantu batakaza ubuzima
ivyo biza kandi birashobora kuva kuri twebwe abantu kwere ivyo dukora bikibonekeza mu masanganya canke migambi itunganije nabi izo rero bisongwa n'uwe bwa bene gihugu bukene umwiteguro muke uyo mugambi rero ukaba uzorangurirwa mu makomine 4 Kayogoro na Nyanzarak zo mu ntara ya Makamba hamwe na Gihanga na Mpanda zo mu ntara ya Bubanza
uyo mugambi wuguru bicese kuri uyu wa gatano mu gihe muri yo komine ya Nyanzarak havugwa amazu arenga majana 7 yabomowe ayandi aramigwa n'umuzurira w'ikiyaga Tanganyika abatari bake mu miryango yaba muri izo nzu bakaba n'ubu bagikeneye kuronka bakika umusaya mu mwaka w'2016 naho ikiraro co muri zone Mukungu muri yo komine ya Nyanzarak carasiduwe n'amazi yisegenya y'imvura bituma ibarabara y'igihugu rihuza umugwa mukuru Bujumbura na komine ya Nyanzarak marimisi yugaye Inyanzarak mu ntara ya Makamba Chris Munezero ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Kristu naho ni wa mwanya tubabwira amakuru y'inkino mu mpera zindwi mu karere
ku makuru yerekeye inkino zimirije kubera mu Burundi no mu Rwanda mu mpera zindwi turimo tubanze dukubitire mu Rwanda aho havugwa inkino za football inkino z'igikombe c'amahoro akavugwa n'inkino zerekeye mu ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball hamwe no gusiganwa ku makinga Rwanda Cycling Cup Mwenye shamakuru wacu kuri kene hafi tereke ingino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda turi kumwe kuri telefone. Wiriwe Jean-Claude?
Irene za Fidel.
Yego, waducira ku mayange ivyereke izo nkino.
Urakoze cyane Fidel, duhereye mu mpira maguru nk'uko warubivuze, hari imikino ya kimwe cy'akane kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro, aho rero guhera uyu munsi kwa gatanu imikino yabaye uyu munsi kwa gatanu habaye imikino itatu, undi mukino wa kane uzaba ejo kwa gatandatu, umukino rero imikino yabaye uko ari itatu. Police FC yari yakiriye APR FC ku Kicukiro umupira waje kurangira ari ubusa ku busa amakipe yombi yatandukanye nta n'imwe ishoboye kwinjiza igitego undi mukino wabere kuri stade Huye i Butare aho Mukura Victory Sport yatsinze Amagaju igitego kimwe ku busa hanyuma umukino wundi wa gatatu wabereye Nyagatare ikipe ya Sunrise itsinda Bugesera ibitego biri ku busa ni ukuvuga ngo imikino itatu yarangiye ejo hari umukino umwe urukumbi aho ikipe ya Marine FC izahura na Rayon Sport umukino uzabera kuri stade Umuganda i Rubavu tubabwira ko iyingiyi yari imikino ibanza le match aller match retour zikazava mu cyumweru gitaha aho amakipe akoranamo uko rero bizagenda mu kimwe cy'akabiri kirangiza ikipe izarokoka hagati ya APR FC izahura n'izarokoka hagati ya Marine FC na Rayon Sport hanyuma izatsinda hagati ya Mukura Victory Sport n'Amagaju izahita icakirana n'ikipe izaba yatsinze hagati ya Sunrise na Bugesera tubabwira ko ari igikombe cy'amahoro ikipe igitwaye ikaba ihagarara u Rwanda mu kino ya Coupe de la Confederation muri Afurika
naho ku vyerekeye volleyball
muri volleyball rero imikino iteganyijwe ni ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru ni ukuvuga ni imikino ya kareda ihuza amakipe ane yarangije ari ane ya mbere muri shampiyona iherutse ayo makipe rero ni mu bagabo ariho duhereye Gisagara Volleyball Club yabaye mbere, ya kabiri Irege Volleyball Club ni ikipe y'ikigo kishinzwe ingufu mu Rwanda, akaba ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTB ndetse n'ikipe ya Ateri Volleyball Club. Aya makipe rero azahura hagati yayo agende yishakamo abiri azahura kuri finale ku cyumweru, aho ni mu bagabo. Mu bagore hari Rwanda Revenue Authority, Ateri Volleyball Club, ikipe ya Kigali Volleyball Club KVC ndetse na Ruhango Volleyball Club. Finale zizaba ku cyumweru ejo na majonjora. Hanyuma rero mu magari nk'uko wabikomojeho, Rwanda Cycling Cup ejo ndetse n'ejo bundi hari intera ya karindwi ndetse n'iya munani, aho ejo kwa gatandatu bazaturuka i Musanze bagaca Ipfunda berekeza i Karongi, hanyuma intera ya munani izaba ku cyumweru ubwo bazaba bava i Karongi berekeza mu mujyi wa Rubavu. Ibi rero nta kindi bigamije ni ugutegura irushanwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda, riteganyijwe mu kwezi kwa munani kuva ku itariki ya gatanu kugeza ku ya cumi na kabiri Kigali.
Urakoze Jean-Claude Munyaninda yakaba atubwira ibyerekeye amakuru y'inkino mu Rwanda yimirije muri indwi na yabaye n'inkino zabaye no munsi kuwa gatanu. Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho dufise umumenyesha makuru wacu akurikiranye hafi ibyerekeye inkino. Evariste Nzikobanya, nka Evariste wiriwe. Ndabona ko mu Burundi mu mpera zino ndwi avugwa ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'igihugu mu mupira w'amaboko hamwe n'umupira w'amaguru ku migwi nserukira gihugu y'abasore batarenze imyaka 20. Wo biducira ku mayange.
Ego Fidele, nkuko bivuze mu mpera zino ndwi ejo ku munsi wa gatandatu ihiganwa ry'umupira w'amaboko bahiganirwa igikombe cy'umukuru w'igihugu bizaba rigeze mu ca kabiri kirangiza, aho ku ruhande rw'abigeme ku kibuga cya Parke New Colombe uzocakirana na Jenda Light Club, aho hazoba ari igihe cy'isaha ya zine umusase igihe cy'isaha tanu n'iminota 33, naho Lesace ukazotata mu mitwe na Muzinga umugwi wa gisirikare. Ku munsi w'Imana ku ruhande rw'abagabo naho hatekerejwe inkino zibiri igihe cy'isaha zine ku kibuga cya Departement Sport y'ubushikiranganji bw'inkino hamwe n'ugwaruka ASB ukazotara mu mitwe hagati y'umugwi uzoba watsinze hagati ya Bujumbura uwezi wa ndani hamwe n'umugwi userukira ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu igihe cy'isaha tanu n'iminota 33, naho Rukinzo umugwi wa gipolisi ukazotana mu mitwe n'umugwi wa gisirikare Muzinga. Ku ruhande mu bijyanye n'umupira w'amaguru naho kuri w'Imana hatekanijwe urukino rwo kwishyura urukino rwo gusubiza hagati y'intamba mu rugamba z'abatarenze imyaka 20 hamwe rero n'umugwi Chipolopolo wo mu gihugu cya Zambia. Urwo rukino rukazobera kuri Stade Urukundo Ingozi. Ni urukino rwo kwishyura kuko mu rukino rutangura rwabereye i Lusaka umugwi serukira gihugu wa Zambia wari watekereye umugwi w'intamba mu rugamba igitsindo kibe kose.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka. Amakuru rero yari yerekeye inkino zizoba mu mpera z'indwi mu Burundi no mu Rwanda. Hani hagarukiye imbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkurunguru zarigize amakuru twabashikirije.
Twababwiye kwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika ibigo bijejwe iperereza bibandanya bivuga ko Uburusiya bukibandanya bubangamiye umutekano wa Leta z'Ubumwe za Amerika, kandi ko hakwiye gukorwa intambwe zikomeye kugira Uburusiya bubuzwe guhungabanya ayandi matora yimirije y'abashinga amateka muri uyu mwaka.
Twababwiye ko ivyatohojwe vyashizwe habona uno musi wa gatanu muri Zimbabwe vyerekana ko Perezida Emmerson Mnangagwa ari imbere gato y'uwo bahiganwa atavuga rumwe na Leta Nelson Chamisa imbere y'amatora azoba ku itariki 30 zo ku kwezi kw'indwi. Vyatohojwe biha Mnangagwa ibice 40% mu gihe Chamisa afise ibice 37% vy'amajwi.
Naye igisirikare ca Israel gitangaza ko indege ya Israel hamwe n'ibiduga vya gisirikare vyateye intara ya Gaza kuri wa gatanu inyuma y'amasasu. Israel ivuga ko yarashwe abasirikare bayo ku rubibe, nayo abanyepalestina batatu bakaba aribo bafiriye muri iyo mishyamirano.
Kuvyerekeye Ethiopia, twabwiye ko inama nshinga amateka yaho yemeje uno munsi kuwa gatanu itegeko rigirira imbabazi abatavuga rumwe na Leta. Abantu ibihumbi n'ibihumbi muri bo bararekuwe kuva umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ashitse ku butegetsi. Iryo tegeko rigirira imbabazi abantu n'imigwi biriko bitohozwa canke abagirizwa ivyaha vyo guhemuka ivyaha bihungabanya umutekano w'igihugu n'abafashe inzira y'urugamba rukoresha ibigwanisho. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tukaba dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Louis Bigirimana nkabanda yifurije weekend nziza mu byanyu no mu miryango yanyu.